Murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tusamiranira ku mirongo migufi kuri metero 19 ni metero 22 mu Rwanda, kandi naho turi kuri FM ijana zina n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikire kandi no kuri Facebook Fewa radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Aloise Bigirimana
na Placide Magambo. Ndabaramukije mbaha ikaze mu biganiro byacu.
Uyu ni umunyarwanda yidogira inzego z'umutekano aho ziciye umuntu zise ko ari umusuma. Muri sport naho tombora yuko inkino zizogenda muri kimwe cya kane kirangiza mu guhiganirwa igikombe cya kafe ni ku munsi wa mbere mu Rwanda. Muri Uganda naho umushingamateka Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine yabujijwe kujya kwivuza mu mahanga kuri uyu munsi wa gatanu.
Abanyamahanga bane nibo bamaze guhitanwa n'ubwicanyi mu gihugu cy'Afurika y'Epfo bazira gutwara imirimo y'Abanyafurika y'Epfo.
Aha muri Amerika ikiziga cya Senateri McCain kuri wa gatanu niho cyashikanwa ku nyubako y'inama nshingamateka ya Amerika mu mihango yo kubandanya bamwibuka. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Hii mubandanya mumviriza ni radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Amerika. Abanyamerika kuri umunsi wa gatanu babandanije kwibuka no kunamira Senateri John McCain aho ikiziga ciwe cyashikanywa ku nyubako y'inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika iri ku murwa mukuru Washington. Abashingamateka baharurwa mu majana harimwo n'abakenguza amateka 99 nibo bitavye uyu muhango. Abategetsi bakomakomeye harimwo icegera ca mbere icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika hamwe n'umukuru arongoye inama nshingamateka Ryan Paul. Inyuma y'imisi yo kumusabira ubwa nyuma izobera kuri Katedrale Katolika i Washington DC ku munsi wa gatandatu, aho Perezida Barack Obama hamwe na George Washington Bush bahoze barongoye Amerika bazoshikiriza amajambo, McCain azoca ashingurwa ku munsi w'Imana ku ishuri riri mu gisagara cya Annapolis muri leta ya Maryland aho yakurikiraniye ivyigwa bya gisirikare. Perezida Donald Trump yateranye amajambo katari gake na Senateri McCain ntiyabonetse muri ibi birori, kandi McCain yasabye nuko atokwitaba n'ibirori byo kumufuba.
Chancelière w'Ubudage Angela Merkel yanyuze mu bihugu bitatu bya Afurika aho yaragamije kuganira ku ngingo z'uburyo abimukira binjira mu Burayi mu buryo budakurikije amategeko bakomirwa. Ariko kandi urwo ruzinduko rwa Angela Merkel rwari rugamije no kwiga ku zindi ngingo zirimo uruhare rw'Ubushinwa bukomeje kwiganza muri Afurika, ubwiganze bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda burushaho kuyoyoka, n'igikomere cyatewe n'icarubozo ryakorewe abaturage ba Namibia mu myaka ijana ishize rikozwe n'abakoloni b'Abadage. Impuguke mu by'umutekano Jackie Silas avuga ko urugendo rwa Angela Merkel ruje rukurikira urwa Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron na Ministre w'Intebe w'Ubwongereza Theresa May mu rwego rwo guhangana n'impamvu zituma ubwiyongere bw'abimukira bajya ku mugabane w'u Burayi mu buryo budakurikije amategeko burushaho kwiyongera, kimwe n'imitwe y'iterabwoba irushaho kwiyongera mu burengerazuba bwa Afurika. Angela Merkel yagiriye uruzinduko rwe mu bihugu bya Senegal, Ghana na Nigeria rwari rugamije kongera imbaraga mu bufatanye mu iterambere ry'ubukungu.
Muri Afurika kandi abashigikiye umushingamateka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine bihereje amabarabara y'i Kampala kuri uyu munsi wa gatanu. Inyuma y'aho igipolisi cyongeye kumuhagarika ariko agerageza kuva mu gihugu ngo aje kwivuriza mu mahanga. Robert Kyagulanyi yahagaritswe ari ku kibuga c'indege Kampala ku munsi wa kane mw'ijoro. Umushingwa manza wiwe yabwijwe rya Amerika ko Kyagulanyi yaciye atwarwa ku bitaro vya leta kugira leta ibanze musuzume ko vyukuri arwaye. Uwo mushingwa manza wiwe Medar Segona yashikirije ko Kyagulanyi aburanira akitswe n'amagara kandi yari yarungitswe kwisuzumisha muri leta zumwe za Amerika. Kyagulanyi numwe mu bashinga amateka batanu bahagaritswe mu ntango zindwi bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara aho abigaragambya batera amabuye imodoka itwara Perezida Yoweri Museveni we na bagenzi we rero bakaba bavuze ko bakubiswe bongera baraburezwa igufa mwibohero.
Ibitero ku banyamahanga baba mu gihugu cy'Afrika y'Epfo byarakomeje mu cyumweru gishize. Abanyamahanga bane nibo bahitanwe n'ibyo bitero aho Abanyafrika y'Epfo babashinja kubatwara imirimo. Ibyo bitero byakomeje kwenyegezwa n'amashyaka ya politike y'abaheza nguni mu rugendo bakoreye mu mujyi wa Johannesburg basaba ko abimukira bahambirizwa bagasubizwa iwabo mbere y'uko uyu mwaka urangira. Nyuma y'urwo rugendo abimukira bo mu gace ka Soweto mumbabarire bahise bibasirwa barahohoterwa. Abashinzwe umutekano bataye muri yombi abantu bagera kuri 27 bari bihishe inyuma y'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bamwe mu bimukira bakomoka muri Malawi bavuga ko bo baza bagakora utuzi Abanyafurika y'Epfo baba binenaguza gukora kandi ngo benshi birirwa mu tubari banywa amayoga bahembera inzangano zidafite ishingiro. Abimukira bagera kuri 2,000,000 nibo babaruwe ko batuye muri Afurika y'Epfo nubwo usanga bashinjwa kwiba imirimo y'abenegihugu ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ahubwo abimukira benshi bihangira imirimo muri icyo gihugu kandi atari nabo ntandaro y'urugomo rwa hato na hato muri Afurika y'Epfo. Amashyaka ari ku isonga muri Afurika y'Epfo akomeje kwamaganira kure iryo vangura n'inzangano bihemberwa n'udushyaka duto tuba twishakira abayoboke.
Naye Ubushinwa buriko burategura inama izobuhuza n'abategetsi b'ibihugu bya Afurika hamwe n'abaserukira abikorera utwabo mu ndwiza. Akaryo gakomeye Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa azobaronse ko gusigura imigambi yiwe y'iterambere ku mugabane wa Afurika. Ubushinwa bumaze imyaka 5 bwaratanguje imigambi y'inyubako n'amabarabara hamwe n'iyindi migambi y'ubudandaji bizotwara imiliyaridi 300,000,000,000 vy'amadolari y'Abanyamerika. Gushika iki gihe ibihugu bishika ku 9 ku mugabane wa Afurika biramaze gutera imikono kuri iyo migambi y'inyubako no guca amabarabara hagati yabyo n'igihugu cy'Ubushinwa mu gihe ibindi 20 bikiri mu biganiro. Muri inama abakurikiranira hafi ubwo bucuti hagati y'Ubushinwa na Afurika biteze ko ingurane nshasha hamwe n'imigambi mishasha y'iterambere kuri Afurika bizotangazwa kandi bivugwa kandi ko Ubushinwa buzonebagurwa ku mayeri yabwo yo gutega imitego ibihugu bya Afurika bibufitiye amadeni. Amakuru ava mu bategetsi b'Ubushinwa avuga ko abakuru b'ibihugu barenga 30 hamwe n'abanyamitahe amajana 7 aribo bitezwe muri iyo nama. Mu nama ya nyuma yabereye Johannesburg mu mwaka w'2015 Ubushinwa bwemeye gutanga ingurane ingana n'imiliyaridi 60 z'amadolari y'Abanyamerika hamwe no gushinga imitahe itari mike muri Afurika.
Muri Vietnam abantu barenga 200 bava mu miryango itandukanye basuye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Vietnam mu rwego rwo kunamira Senator John McCain. Muri abo hajemo abayobozi bakuru ba Vietnam, abasirikari bacyuye igihe mu ngabo za Vietnam n'abanyamakuru. Abenshi muri bo bashyikirije inyandiko zirimo ubutumwa bwo kwibuka John McCain nk'umugabo w'inyangamugayo n'intwari bazakomeza kuzirikana. Abenshi bavuze ko bazirikana Senateri John McCain nk'inshuti nyayo ya Vietnam yabyukije umubano hagati ya Vietnam na Amerika agaharanira uburenganzira bw'imfungwa muri Vietnam. Abandi baturage ba Vietnam benshi bunamiye John McCain kuri gereza yafungiwemo mu mwaka w'1967 ubwo indege ya gisirikari yaratwaye yahanurwaga ubundi agatabwa muri yombi akamara imyaka isaga 5 atotezwa nk'imfungwa y'intambara aho muri Vietnam.
Radijwi ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www akadomo radio yacu vewa akadomo com kuri Facebook naho ni vewa radio yacu. Amakuru mu biyaga binini mu Burundi higanwa ry'abana b'abanyime bamenyesha makuru ku rwego rw'igihugu cyarangiye kuri uyu munsi wa gatanu mu gisagara cya Gitega hagati mu gihugu. Mushikiranganje igo kumenyesha makuru bavuga ko iryo higanwa ritumbereye gukaburira abana gukurikirana hirya no hino ku isi. Fidel d'Antoine Saimana niwe yakurikiranye iryo higanwa ari i Burundi.
Inyuma y'iganwa kugwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara, abana bamenyesha makuru babiri bazoserukira buri ntara bamenyekanye. Ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora kugwego rw'igihugu ryabaye mu gisagara cya Gitega. Abo babiri bazoserukira buri ntara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini. Ndayishimiye Corine wo mu ntara ya Kirundo arafite ico yifuza gushira imbere mu mwuga wiwe n'umumenyesha makuru w'umwana.
Ibyo nshaka nyene ni bijanye n'ibintu by'agateka k'abana nyene numva ari byo bintu nashaka kunganira aha mu Burundi. Agateka k'abana nibaza yuko hariho nyene nivo tutarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe, hari abana babimpfuvyi ugasanga ntibagira icefo na ruguru.
Giruko ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko
hariya nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanje usanga ntafise ukuntu nobishikiriza, ugasanga nk'abajya abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira, ariko uri umwana biroroshe yuko mwoganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukagira icyo ushikirije.
Ndayizere Edgar wo mu ntara kanza nawe ati
kero wa mwogutera imbere nogerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe. Jewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo, byongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kuza ndishikira nko kubibuga bibera ko imikino.
Jome ndi kuri yo umuyobozi mukuru mushikiranganje bujeje byo kumenyesha makuru arashima uko iryo higanwa ryagenze, ariko akavuga ko akira gahaze kugwaruka kubijyanye no kumenya ibibera ijya nino.
Nibyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukwirikirana cyane ibivugwa mu gihugu, gukwirikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe, ikaba kagira ubumenyi muri rusangi butuma bashobora gukwirikirana uko isi birikiragenda. Nibyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cyabo. Hama rero hari hagahaze kubera amanota twaravye, kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane, dufate 38 wa mbere ku 40, abandi na manota ahagaze hagati ya 15 na 23 ku 40.
Na wamenyesha makuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishirahamwe UNICEF yarimenyereye itunganya, ariko n'ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomine. Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi.
Hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF, ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga zitanu, ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwira igihugu cyose. Twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana. Twarashatse kandi ko hobaho amahigwe angana tufatiye ku ntara kuvuga igihugu cyose, kandi habamo n'amahigwe dufatiye kubana bugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa.
Abavyeyi b'abana bagize amahigwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo higanwa ryagenze, ariko bagasaba abana bo mu vyaro gushigikirwa kuruta. Uno muvyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare.
Icyo dusaba UNICEF, murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo. Hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise, nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise, kare barabahamakaye adukaramu udukoresha tumwe tumwe natwe bafise, ugasanga umwana utwo yize nitwatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha nitwatundi nyene. Hari mari kindi kintu naco usanga nk'abana mu misozi ino nta mateleviziyo baraba, nta bimwe bya radio vacances bagira abana ino mu mitumba ntavyo, ugasanga abana bamenye utunyene two kwishura turagwe kwishura gusa.
Abana bagize amahigo yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijanye n'umugabo kumenyesha makuru aho bazo kwibanda cyane cyane kugateka k'abana igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwiriza Amerika.
Arakoze Fidel Antoine Nsabimana. Naho mu Rwanda, umuvugizi w'ingabo yatangaje ko abasirikari bari ku irondo nijoro baraye barashe umusore mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu umwirondoro w'uwo musore nturamenyekana. Ni inkuru twatariwe na Asumta Kaboyi.
Nkuko twabibwiwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent, yavuze ko mu ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zarashe umujura umwe agahita asiga ubuzima nyuma y'aho abaturage bo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo barinda uruganda rwahoze rukora ibiringiti rwitwa Mironko François Xavier batabarije abasirikare bari ku irondo babonye ko watewe n'abantu bitwaje intwaro. Bamwe mu barinda urwo ruganda bavuga uko byari bimeze.
Barabajura bajya muri 20 babasha kurasamo umuntu umwe.
Nkaba ndi umwe mu bazamu ba hano uruganda rwa Nesco rwa Mironko. Dusanga abantu ni benshi baturengeje imibare baturusha imbaraga baratwirukanka bafite imihoro n'impiri baturenza umuhanda duhitamo kudasubira inyuma. Leta tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano. Nibuka neza ndumva harashwe amasasu atatu. Nyuma y'amasasu atatu twaje kubonamo umwe wapfuye ariko undi aza gufatwa mu ntoki nta sasu ryamufashe.
Twebwe ntago twabyumvise twumvise amasasu aturika ariko ntago twabashije kubyuka ngo tujye hanze turebe ibyari byo.
Uvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango yemeje aya makuru avuga ko abo bajura bari baje kwibura uruganda bagerageje kurwanya inzego z'umutekano ariko byatumye abasirikare birwanaho.
Abajura baje mu nzu bakunze kwita kwa Mironko bibaho amabati 43 bayikoreye bagiye bahura n'abaturage. Abaturage rero bahamagaza irondo ziri aho hafi ry'igihugu cy'ingabo z'u Rwanda bajya gutabara. Bagezeyo bajura batangira noneho kubarwanya batera amabuye abandi barabahagarika baranga bakomeza batera amabuye biba ngombwa ko irondo ryirwanaho. Muri izo gahunda rero umwe araraswa arapfa abandi babirutse.
Abaturage batuye muri ako gace basanzwe bemeza ko ako gace kagatsata gasanzwe kavugwamo umutekano muke ko iyo bigeze nimugoroba abantu batangira kwamburwa abaturage bagasaba ko barindirwa umutekano. Gusa nanone bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bidakwiye ko abajura bajya baraswa ko hari ubundi buryo bahanwamo.
Birakwiye se koko ko umuntu yiba amabati ashaje akaraswa agapfa? Bigaragara ko ntabwo umuntu ufite ukuntu abayeho yajya kwiba ariya amabati ashaje. Naye mu bigaragara buriya urupfu umuntu yagira ngo igihano cy'urupfu hano mu Rwanda ntabwo kivaho. Iyo ufashe umwanzuro wo kurasa umuntu mu cyico mu gihe kandi n'ibyo hirya nabyo mu bigaragara urebe ugasanga ni ibiti bidafatika uza kwibaza ukavuga uti ese uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yicwa. Ntabwo umuntu yakabaye yicwa hagombye gukoreshwa izindi ngufu z'igipolisi n'igisirikare akabaho gufata abantu bagenda mwayo masaha akabaho gukaza umutekano.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asaba abaturage kutarwanya inzego z'umutekano akavuga ko uzajya ubigerageza bitazajya bimugwa amahoro.
Abaturage bacu bakwirinda kugwa mu byaha ibyo aribyo byose ubifatiwemo nawe akizere inzego ko ziri bube zimufitiye gahunda zo kumugorora no kumusubiza mu murongo mwiza. Nanone tubwira abaturage ko warwanya urushinzwe umutekano ntabwo byamuhira. Tukaba rero dukangurira n'ababifatiwemo kureka inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe iperereza n'izindi inzego nka polisi zigakora akazi kazo kihutirwa. Ntabwo ari ukurwanya inzego za polisi cyangwa z'igisirikare cyangwa izo arizo zose kuko ntabwo babigiramo amahirwe.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yasobanuye ko iperereza rizakomeza rigakorwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu RIBU. Uwitabye Imana ntiyabashije kumenyekana umwirondoro we. Gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yemeza ko akiri umusore ukiri muto umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku Kacyiru. Mu kwezi kwa 7 nibwo bumvikanye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ibikorwa bisa nk'ibi aho inzego zishinzwe umutekano zarashe abantu 4 bashinjwa ubujura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Murashobora no kudukurikirana kuri Facebook Live.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +25 5 4 1 1 2 1 ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika makuru mu karere arabandanya. Abarundi n'abanyarwanda batari bake bakorera imyuga mito mito muri Kenya bamaze iminsi bafatwa n'igipolisi. Bamwe muri bo bajyanywa ku mipaka bagasubizwa iwabo ubuserukizi bwabo butabimenyeshejwe. Ambasade z'u Burundi n'u Rwanda basigura bavuga ko icyo kibazo bagifashe mu minwe. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Mukiringo cindwi imwe abarundi n'abanyarwanda bamaze gufatwa mu gihugu cyose cya Kenya bagafungirwa mu busha butandukanye bw'igipolisi cyangwa bagasubizwa iwabo barenga 50 nk'uko amakuru ava muri ambasade z'izo bihugu bibiri yabyemeza. Ayo makuru avuga ko abahagarikwa ahanini bagizwe n'abantu bakora imyuga mito mito nko kumwa urucuruzwa rwo mu mihanda, abashoni impuzu, abubatsi bazwi nk'abamaso hamwe n'abandi. Igipolisi cya Kenya gisigura ko muri iyi minsi kiriko gishyira mu ngiro itegeko ry'umushikiranganji w'umutekano Fred Matiang'i. Uwo mutegetsi yasavye ko abisekeza ryo kuri abanyamahanga ba mu gihugu batagira ivyangombwa canke abahakorera batujuje ibisabwa n'amategeko. Nubwo ari uburenganzira bw'inzego za Kenya kugenzura abari ku butaka bw'ico gihugu, John Ginkurunziza serukira abarundi ba muri Kenya haragahaza bibonamo
babahora kenshi byangombwa work permit urupapuro gukora uburenganzira bwo gukorera muri gihugu ca Kenya. Amategeko ya Kenya nayo ntiyemera ko umuntu akora ubuzibuto ubuzibuto n'abahereza ku rupapuro urusha gukora roho umuntu afise kontra mugabo ubuzibuto buto kuba mutayeri mu maso ntashobora guha work permit. Kandi rero birateye ubwoba kuko mu bushoboro haruzuye n'umwe tuko turavugana umwe tuko turabona ameze gukora abantu munani mucamva ko ari ibintu bimeze nk'isekeza. Ariko ikindi nibagenye kuba bafata abantu bakabakura Nairobi cyangwa mu yandi mazina ntara bakabajana ku mupaka bagatereraho gutera umuntu ku mupaka ntatikafise ntakiafise ubusa n'umwisha.
Hari n'ikindi kintu gitangaza rwose ubuserukira abarundi baba muri Kenya.
Ndibuka umukuru w'igihugu cya Kenya giheruka kurahira gutwara Kenya mu kiringo cyo cya kabiri yavuze ati abantu muri East Africa nimuze muri Kenya uvuze agacakora kore nigeze avuga ngo ubuzibukuru cyangwa butoya. Yavuze ati abantu muri East Africa nimuze ahubwo mugire mushinge n'ingo n'abakenya kugira ngo tunywane. Nadutangaza ahubwo cyane cabahingitero kuko nta namakezi kigeze turonka atuha notice kuko bateza kutuha vetisi bakatubwira bati kuri tariki izi gushika tariki izi bizogenda uko. Mugabo vrema birateye ubwoba kuko ntatubwire ntituruhuka ubumwe tuvugana naho ugenda imodoka zigenda mu Bwanda tuje kurunka abantu batari bake twere kujya kubigoye cyane. Kandi n'umupolisi yamufashe ugiye kumubaza ntashafisa mwangiriza usanga amwangiriza ibintu nta mapoya arafise kandi benshi ugasanga afise na pasiporo ngo mugana afashe ari karamwa none umufashe ari karamwa kandi afise pasiporo ifise na visa urumva ngo zana uruhusha gukorera muri Kenya. Nukuri icyo kintu kiduteye umutima gato cyane
mu kurindira ko umutima usubira mu nda. Nkunziza afise icyo hano urabene wabo
hari umuvoka twashyizeho ubunyane wa diaspora abafasha kuzuza ziga fomu bya bisabwa ababikwiye babironke abatabikwiye tutere izindi ntambwe nabo nyine bagerageze kunengesera udafise visa gerageze uronke ndere visa aho wananiriwe ingo natwe tugire kwironka nka diaspora tugufashiriza aho nyene mugabo reka gutembera nkaho menga tumuntu gucacu kuko nuko n'abakenyi wacu barakwiza byangombwa nubwo taragira nk'ibi ngo tubakurikirane nuko tuba tutangwa ngo buri sato kuko nabo ni kuvyukuri nabo nyene benshi harabagenda batabivise bari jajara ugasanga kadarazi karanga kwagiye kuko ari buzi bwose aho ugasanga ndiko kagwana n'abakenya harabantu bamaze imisi bonaga mu barabara nka tunya nkego bikantera ubwoba nanzu bwanje.
Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone ambasador James Kimonyo aserukiye u Rwanda muri Kenya nawe yahamagariye abanyarwanda baza muri ico gihugu kubahiriza amategeko. Yagize ati nubwo twemera ko abantu bagenderanira mu bihugu bategerezwa kuzuza ibisabwa n'amategeko imbere yo kongera ko ati ariko turitwararika ko batagira uharenganira mu giha vyujuje kandi twaratanze ubutumwa muri diaspora uko abantu bategerezwa kwitwara. Bwana Kimonyo yanatumenyesheje ko serivisi zibijejwe muri ambasade ziko zirakurikirana ibibazo by'abanyarwanda bose batawe muri yompi n'igipolisi cya Kenya. Gushika ubu nk'uko vyemezwa na ambasaderi Remy Barampama aserukira Burundi muri Kenya na mugenzi we James Kimonyo aserukira u Rwanda muri ico gihugu, abarundi n'abanyarwanda ba muri Kenya barenga 800. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Arakoze eloji wilika neza unaho ni wa mwanya wengine huko mwimenyele ye kuishwi ya Amerika.
Yeah, mu makuru y'imikino turi ku murongo wa telefone turi kumwe na Munyandinda Jean Claude ari Kigali aho tugiye kuganira kuri amakuru avuga kuri tombora yuko imikino izagenda muri kimwe cya kane kirangiza mu guhatanira igikombe cya CAF aho ikipe ya Rayon Sports itegerejwe muri iyo tombora. Uratwumva neza Munyandinda?
Nakumva neza Placide.
Aha, mwiriwe mwiriwe.
Tumeze neza mwebwe bite?
Natwe turaho twagira rero tukubaze ubwira abadukurikiye iby'iyo tombora ikipe ya Rayon Sports itegerejwemo muri kimwe cya kane.
Nkuko bizi koko Placide muri iki kimwe bwo ikipe ya Rayon Sports yabonye itike cyo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza ubwo yari imaze kurangiza ariko wanya kuri Matinda aho mu itsinda rya
uratwumva neza Munyandinda? Aha, Munyandinda rero akaba yarimo atubwira ibya tombora yuko imikino izagenda muri kimwe cya kane mu kigikombe cya Afrika cya CAF aho ikipe ya Rayon Sports yabonye tike yo kugera muri kimwe cya kane. Ya wabutwumva neza Munyandinda? Munyandinda rero akaba atari ibyo yari kutubwira gusa kuko yagombaga no kutubwira ku myiteguro y'umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe ya Cote d'Ivoire mu majonjora yo mu matsinda hagamijwe gushaka itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cy'igikombe cy'Afrika kizaba mu mwaka w'2019. Tukaba tutabashije rero gukomezanya ku murongo ubwo twakomeza mu makuru none.
Murakoze cyane, ivyuma ntibisezerana. Ubu naho ni wa mwanya tugira tubashikize incamake y'amakuru twabashikirije imbere yuko turangiza ibiganiro by'umwanya. Ijwi rya Amerika twababwiye yuko bashyigikiye umushinga mateka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine bihereje amabarabara i Kampala inyuma yaho kuri wa gatanu igipolisi cyongeye kumuhagarika ariko agerageza kuva mu gihugu ngo aje kwivuriza mu makungu.
Twababwiye kandi ko Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yanyuze mu bihugu bitatu bya Afrika aho yaragamije kuganira ku ngingo z'uburyo abimukira binjira mu Burayi mu buryo budakurikije amategeko bakumirwa.
Twababwiye kandi ko Abanyamerika kuri wa gatanu babandanije kwibuka no kunamira Senator John McCain aho ikiziga ciwe cyashikanywa ku nyubakwa y'inama nshingamateka yaha muri Leta Zunze za Amerika ku murwa mukuru Washington. Abashingamateka baharugwa mu majana harimwo n'abakenguza amateka 99 nibo bitavye uyo muhango.
Muri iyo mihango kandi yo kwibuka McCain mu gihugu cya Vietnam abantu barenga 200 bava mu miryango itandukanye basuye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Vietnam mu rwego rwo kunamira Senator John McCain.
Nayo Ubushinwa buriko burategura inama izobuhuza n'abategetsi b'ibihugu bya Afrika hamwe n'abaserukira abikorera utwabo mu ndwiza akajyo gakomeye Perezida Xi Jinping azo baronse ko gusigura imigambi yiwe y'iterambere ku mugabane wa Afrika. Tukiri muri ako karere nyene Korea ya Yepfo imenyesha ko igiye kurungika intumwa idasanzwe muri Korea ya Ruguru mu ndwiza kuganira integuro y'inama igira gatatu hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu. Umuvugizi wa Perezida wa Korea Yepfo yatangaje kuri wa gatanu iyo nkuru. Ninaha rero duharangirije ibiganiro twabateguriye kuri uyu munsi wa gatanu. Kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Placide Magambo,
tukaba tuyifurije umunsi wa gatanu mwiza hamwe na weekend nziza mu banyu hamwe no mu miryango yanyu. Mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na engineer hamwe na Inosa Kimenyi yadufashije gutorokanya ibi biganiro. Murara haryana.